Muteze amatwi ijwi rya Amerika. Amakuru tubafitiye muri uyu mwanya muri kumwe nanje Fide Niyongabo Kaze. Amakuru tubafitiye
rero bagaza avutse yaragira inka kuri leta mbirigi baraza mutora bajye mu ishuri ataragomba kwanga nanjye nari maze gukura ntoya mureke ajye kwiga agiye mu ishuri kuva mu mwaka wa mbere kuva mu mwaka wa gatanu yamba uwane
uwo ni Evariste Nzakaza avukana na nyakwigendera Perezida Jean Baptiste Bagasse. Iyi ngoma y'andi makuru yo hirya no hino arimwo itohoza ku munyepolitiki atavuga rumwe na leta ya Congo, kwibuka ihonyabwoko ryakorewe Abayahudi hamwe n'uwundi muntu yatowe mu bisigarira by'inyubako yasenyutse mu gihugu cya Kenya. Turagaruka ko mu kanya gatoyi cyane. Amakuru rero yo hirya no hino twabateguriye. Abategetsi ba leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo batanguje itohoza ku vyagirizo vy'uko Moise Katumbi, umunyepolitiki atavuga rumwe na leta, ashobora kuba ariko akoresha abacangiro b'abanyamahanga. Umushikiranganji ajejwe ubutungane Alexis Tambwe Mwamba avuga ko leta ifise ivyemezo ko abantu batari bake bahoze ari abasirikare b'Abanyamerika bariko bakorera Katumbi muri iki gihe mu ntara ya Katanga nk'abajejwe kurinda umutekano wiwe. Katumbi yigeze kuba uramatari w'intara ya Katanga itunze ubutare bw'umuyumbu. Yavuye muri leta ya Perezida Joseph Kabila mu kwezi kw'icenda mu mwaka uheze aja mu batavuga rumwe na leta. Ku munsi w'Imana uheze umugwi w'abatavuga rumwe na leta basavye Katumbi kuba umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu y'uyu mwaka. Ku munsi wa gatatu Katumbi yarakiye ako kamo katewe. Yarahakanye ko ariko yinjiza abacangero, akaba yavuze ko ivyo vyagirizo bigenewe kugeramira imigambi yiwe ya politiki. Abakozi bajeje gutabara i Nairobi muri Kenya batoye uwundi muntu yarokotse mu bisigarira vy'inyubako yasambutse haraheze hafi y'indwi. Abantu 226 barahasize ubuzima. Pius Masai ajejwe ibikorwa vyo gutabara yabwiye abamenyeshamakuru no musi kwa kane ku mupfasoni batoye agifatiwe mu bisigarira vy'inyubako yasenyutse. Yamara arashobora kuvugana n'abajejwe ubuvuzi barindiriye kumuvura inyuma yuko akuwe muri ivyo bisigarira. Masai avuga ko umufaso nadashobora gusaganya yamara ko ari muzima. Ku munsi wa kabiri abajeje gutabara barakuye umwana w'umwaka umwe mu bisigarira by'inyubako yasenyutse inyuma y'imvura nyinshi cyane yaguye ku mugwa mukuru wa Kenya Nairobi. Ishyirahamwe rijeje gutabara kwa Rouge muri Kenya yasohoye ryarashoboye gutora se uwo mwana yavuze ku izina ryiwe ari Darlin Sasi Wasike atakomeretse bikomeye. Abantu 135 barakomeretse baramaze gutabagwa murantunga. Abandi batari bake irengero ryabo ntiriramenyekana. Abategetsi bagabishije ko batiteze gutora abandi barokotse. Radio ijwi ry'Amerika Washington DC mubandanya kumviriza amakuru twabateguri. Igihugu cya Israel cyahagaritse imirimo mu kiringo cy'iminota 2 uno munsi kwa kane mu gihe sirene zavuze ku munsi wo kwibuka ihonyabwoko ryakorewe Abayahudi. Uruja n'uruza vyahagaze mu gihe abantu bahagaritse imodoka zabo barazivamwo bahagarara iruhande yazo kugira bibuka Abayahudi imiliyoni 6 bishwe n'inteko z'abanazi n'abo bakorana. Umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yashize urugori rw'amashugwe ku cibutso c'ihonyabwoko ryakorewe Abayahudi ca Yad Vashem mu gisagara ca Yerusalemu. Ivyo vyabaye bimwe mu birori bitari bike vyabereye mu gihugu cose. I Washington ibiro vya President Maison Blanche vyamenyesheje mu itangazo ko leta ya Amerika ibandanya kwiyemeza kuvyerekeye uko tibagira ihonyabwoko ryakorewe Abayahudi hamwe no gukora ibishoboka vyose kugira ububisha nk'ubwo ntibusubire kuba mu makungu. Leta ya Amerika imenyesha ko yifatanije n'Abayahudi baba abari mu gihugu cyabo canke mu mahanga. Umunsi wo kwibuka ihonyabwoko ryakorewe Abayahudi wiswe Yom HaShoah wama uhimbazwa ko umwaka utashe watanguye ku muhingamo w'ejo ku munsi wa gatatu. Mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya biriko bigerageza gukomeza agahengwe muri Siriya karimwo igisagara kigeramiwe no gutana mu mitwe cya Aleppo, igisirikare cya leta ya Siriya kimenyesha ko kongereza ikiringo c'agahengwe yoba ari ingingo y'igihe gitoyi. Abagwanya ubutegetsi bwa leta ya Siriya bagiriza Uburusiya ko buriko bukoresha vya muzinga mu gikorwa co gufasha igitero c'inteko za leta kimaze indwi. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'Uburusiya Sergei Lavrov yerekanye muri iyi ndwi umwizero ku vyerekeye amasezerano yo guhagarika ingwano. Lavrov yarahayagije ishigwaho ry'urwego rugizwe na Amerika n'Uburusiya rujejwe gukurikirana agahengwe muri Siriya. Amerika iremera uko gukorera hamwe hagati ya Amerika n'Uburusiya naho igonanwa Amerika ntiha gaciro kanini ugo gwego Uburusiya yamara bushaka kwerekana ivyo bwashitse ko kuvyerekeye gukorera hamwe na Amerika ivyo bihuburusiya gihagararo buriko burondera mu makungu Umushikiranganje wa mbere w'Uburusiya Shinzo Abe aragabisha ko hamwe ubwongereza bwova mu muryango w'umwe bw'Uburayi ivyo byoshora kugira ingaruka mbi ku mitahe y'Ubuyapani muri ico gihugu guhitamwe kuva mu muryango w'umwe bw'Uburayi ivyo tumu Buyapani butazana imitahe yabwo mu bwongereza ivyo umushikiranganje wa mbere w'Ubuyapani Shinzo Abe yabitangarije abamenyesha makuru ari kumwe n'umushikiranganje wa mbere w'ubwongereza David Cameron i Londres mu bwongereza uno musi kwa kane Abe avuga ko amashirahamwe agera ku gihumbi y'Ubuyapani akorera mu Bwongereza akoresha abantu ibihumbi ijana na mirongo ine. Yongeye atangaza ko menshi muri ayo mashirahamwe akorera mu Bwongereza kubera icyo gihugu ariyo nzira y'ugushika mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Umushikiranganji wa mbere w'Ubuyapani Shinzo Abe avuga ko Ubwongereza bugumye mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi ivyo vyogirira akamaro amakungu kurushiriza. Amenyesha ko bashaka ku Bwongereza n'Uburayi biguma bifise uruhara mu makungu bitanga intererano ku bijanye n'amahoro n'umutekano ku isi hamwe no mu karere ka Aziya. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza David Cameron avuga ko imitahe y'Ubuyapani y'agaciro kagera ku miliyaridi 55 z'amadolari yagiriye akamaro igihugu ciwe. Abongereza bazohitamwo nimba bashaka kuva canke kuguma mu muryango w'umwe bw'Uburayi. Ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka muri referendum yatumwe ko n'umushikiranganji wa mbere David Cameron Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC iyi programme y'ibiganiro byacu tubibashikiriza iminsi yose kuri radio inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi ry'Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali Burundi mutumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri we akaburungu radio yacu voa@gmail.com. Radio ya Amerika i Washington DC amakuru yo mu karere yahere mu Rwanda. Aisha migishiramwe muzamakungu unibyita ibifungurwa FAO byahuje inzego zitandukanye za leta amashirahamwe atara ya leta akora mu bijanye n'uburimyi mu Rwanda hatekanijwe kuraba ko abakora umwuga w'uburimyi mu Rwanda bakora uburimyi bubavana mu bukene bakiteza imbere ibindi kuri inkuru turabishikizwa na mugenzi wacu Asumta Kaboyi
Impuguke mu by'ubuhinzi zahuriye mu nama i Kigali zivuga ko abahinzi bagomba guhindura imihingire yabo kugira ngo bave mu bukene. Izi mpuguke zitanga ingamba zafasha abahinzi kurushaho kuzamurwa n'umwuga wabo. Izi mpuguke zigira inama abahinzi gukorana n'ibigo bitanga ubwishingizi ku buhinzi n'ubworozi ndetse bagahuza ubutaka bwabo kubafite ubutaka butoya kugira ngo za banki zibafashe kubona inguzanyo. Uyu ni Bwana Ndabamenye Teresa Ford ushinzwe ishami ryo kongera umusaruro no kwihaza mu biribwa muri Ministeri y'Ubuhinzi n'Ubworozi.
Umuntu ugiye muri business y'ubuhinzi igomba kongera umusaruro ku bwinshi kandi kinjiza amafaranga yagombye no kwinjira mu bwishingizi ibyo ngibyo bizajya bifasha kugira ngo kibaye ikibazo kivutse habeho uburyo uwo muturage yatabarwa areke guhomba hari bishobora kuba bitaduturutseho nk'uko mwabivuze ni ibijyanye n'imihindagurikire y'igihe ibyo rero nibyo tuvuga ngo abantu bose inkubutumwa natanga bakwinjira muri gahunda ya business yo kugira ngo bongere umusaruro ku bwinshi no mu bwiza bakagombye kujya begera n'ubundi ibigo by'ubwishingizi kugira ngo bakorane
kugeza ibi bigo by'ubwishingizi biracyari bike mu Rwanda naho biri kandi byishingira abahinzi bafite imishinga minini abahinzi baciriritse ntibaramenya uburyo bagobokwa mu gihe bahuye n'ibihe batari bateganije abandi bamwe baganiye n'Ijwi rya Amerika imyaka yabo yangijwe n'udukoko none ubugarijwe n'inzara
dufite ubukene burenze urugero kibazo nubwo tukubwira ngo twahinze ibishyimbo n'ukuri byagiye ubusimba neza neza nimbaruka sazonye turahinga imyumbati imyubatira kobana ntigejuru nayo ikazaho zanda z'umukara mu bishyimbo mu bunyobwa mu bahinga amashaza niyo myumbati kandi hanene cyane cyane imyumbati niyo yaturengeraga
hanyuma subwo bizagira ingaruka ki mu mibereho yanyu
ingaruka ni inzara nyine nta kundi
Abahinzi basabwa guhuza amasambu yabo mato kugira ngo babashe guhinga ubutaka bugari ndetse babone n'uburyo bakwegera ibigo bitanga ubwishingizi. Uganda bamenyeho muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi asaba abahinzi gukorera hamwe.
Utwa dusambu duto ntabwo tuzagumya kuba dusambu duto. Ubu ngubu twashyizeho gahunda yo guhuza ubutaka. Abahinzi bashobora guhinga ibirayi bakabihinga muri amasambu mato bafite, ariko n'ubundi bakongera umusaruro kandi bakaba bashyira wa musaruro wabo mu bwishingizi. Abantu bishyize hamwe mu gihingwa kimwe bagahuza bwa butaka bwabo, biroroha kugira ngo na wa wundi uzaza muri bwa bwishingizi azabone ibintu bigaragara byo kugira ngo babashe kwishingira.
Nubwo ibigo byishingira abahinzi bitaraba byinshi mu Rwanda, ariko hagenda haboneka amabanki atanga inguzanyo mu buhinzi. Banki y'Abaturage ikorera hirya no hino mu Rwanda, nimwe muzifasha abaturage kubona inguzanyo. Bwana Rugira Rorie, ushinzwe ishami rishinzwe ubuhinzi muri Banki y'Abaturage y'u Rwanda, yabwiye Ijwi ry'Amerika ko kugeza ubu bataratangira kubona bishingizi mu buhinzi, ariko bagerageza gufasha abahinzi gusa bagafasha abafite ingwate.
Nta isuzu gihari gihamye cyo kuvuga ngo turagabanya izo ngaruka z'ibihe bigenda bihinduka mu Rwanda. Asiyansi nungu ntago turayibona ama kampani ya asiyansi duha asiyansi y'abo bantu yasubira ibintu by'ibihe. Ntayo tukibona nungu ntarabonekwa. Ati tumusaba ubutaka, tumusaba inzu ye ifite.
Ariko abahinzi twavugaga muri inama nyine bagomba kuzamurwa, bo bagira amahirwe yo kubona inguzanyo mu mabanki.
Igihe bishyize hamwe abahinzi, kuko bishyize hamwe agira imbaraga, bashobora kubabona inguzanyo. Ariko rero kuwe muhinzi ari wenyine adafite ingwate, adafite, biragoranye.
Mu Rwanda abantu bangana na 90% nibo bakora umwuga w'ubuhinzi. Uyu mubare ni nawo ugaragaramo abaturage benshi bugarijwe n'ubukene. Imibare yasohowe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare umwaka ushize cyerekanye ko abanyarwanda bagera kuri 16.3% bugarijwe n'ubukene bukabije, naho abagera kuri 39% bakibarirwa munsi y'umurongo w'ubukene. Impuguke mu by'ubuhinzi zigasaba abahinzi guhindura imikorere kugira ngo abahinzi nabo bibone mu bifite. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Tukiri mu Rwanda, umucamanza muri sentare nkuru yaba yarahagaritse kumviriza ibyabona byagiriza Bernard Munyagishari ibyaha by'inyonyabwoko kugira ngo abamwunganira babanze gukora itohoza rya mbere yiregura. Ibindi kuri iyi nkuru twumvirize Eric Bagirubusa.
Bwari ubugira kabiri umutanga buhamya wahawe izina rya MDA ku mpamvu z'umutekano watanga ubuhamya bushinja bwana Bernard Munyagishari ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu aregwa ko yakoreye ku Gisenyi hagati ya 1994. Uruhande rw'iregura ruhagarariwe n'abanyamategeko Maître Brice Bikotwa na Maître Jean Dari Kumutesi nirwo rwakomeje guhata ibibazo uyu mutanga buhamya MDA. Uyu wahimbwe MDA yakomeje gushimangira ko Munyagishari mu kwezi kwa kane 1994 yitabiriye ibitero bitandukanye byo kurimbura Abatutsi ku Gisenyi. Yemeza ko azi neza kandi yakoranaga bya hafi na Munyagishari. MDA mu cyumba cya wenyine yabwiye umucamanza ko ibitero Munyagishari yagabye umushinja atabyitabiriye. Maître Bikotwa yamubajije impamvu yamuteye kubiburamo kandi yemeza ko yakoranaga bya hafi na Munyagishari. Mu magambo yabwiye umucamanza yumvikanye yahinduwe n'ibyuma yagize ati:
"Nongere mbisubiremo, nari mfite akazi gakomeye kahitanye imbaga nyamwinshi bazira uko baremwe. Sinashoboraga kuvaho nari mpanze, nari nshinzwe gucukuza ibyobo byo guhambamo Abatutsi, sinajyaga mu bitero."
Yavuze ko itsinda ry'abantu 50 yarashinzwe bacukuraga ibyobo byo guhambamo Abatutsi muri 94 bageze aho barananirwa kubera ubwinshi bw'abicwaga. Mu buhamya bwe kandi MDA yakomeje kumvikanisha ko Munyagishari yari umuntu ukomeye ku Gisenyi. Yavuze ko mu myaka ya 1992-1993 mbere ya genocide uregwa hagarariye interahamwe yatumizaga amanama akomeye akaba ari nawe uyayobora. Yavuze ko ayo manama yabaga agamije kwibutsa interahamwe ku isaha n'isaha zishobora kujya kurwana n'inyenzi n'ibyitso byazo byafatwaga muri icyo gihe nk'Abatutsi. Abunganira Munyagishari utakigaragara muri uru rubanza babajije umushinja impamvu Munyagishari yatumizaga amanama akayobora kandi hari abategetsi barimo ba burugumesitiri n'abandi. Yasobanuye ko muri icyo gihe interahamwe yari umuntu ukomeye ku buryo n'abasirikare bakuru basaga nk'aho ntacyo bavuze imbere ye, bakemera kugendera ku mabwiriza ya Munyagishari utanga buhamya agaragaza ubushobozi bwe akoresheje amagambo ya Kizigenza Kibamba n'ayandi. Ibisubizo bya MDA byongeye kumvikana mu burakari byakuruye impaka ku baburanyi bombi mu cyumba kiburanisha. Ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko uruhande ruhagarariye inyungu z'ubutabera rubaza ibibazo bitera umutanga buhamya kurakara bigamije kumutera ubwoba bitari bya kimwuga. Ubushinjacyaha uhagarariwe na Bwana Jean Bosco Mutangana na mugenzi we Bwana Bonaventure Rubegwa bavuze ku ruhande rw'uregwa rubaza ikibazo kimwe inshuro nyinshi rwirengagije igisubizo cy'umutangabuhamya yatanze n'amagambo yarakaje bikomeye abanyamategeko Maître Bikotwa na Maître Umutesi basaba ku bushinjacyaha bwa hindura imvugo bavuze ko ibibazo bahata umutangabuhamya bigamije gusobanukirwaho gutera ubwo umutangabuhamya Umucamanza uburanisha Munyagishara adahari Madame Alice Umulisa yategetse uruhande rubaza kutaguma kubaza rusubira mu kibazo kimwe inshuro nyinshi kuko bishobora gutesha umutangabuhamya umurongo Ku munsi wa mbere watangira gushinja Munyagishara ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu umutangabuhamya MDA yavuze ko yabonye amaliste yakoreshejwe na Munyagishara ku Gisenyi mu mugambi wo kurimbura abatutsi abanyamategeko bamubajije umubare wa amaliste y'abatutsi bagombaga kwicwa yabonye yasubije ko yabonye amaliste abiri yo muri nyumba 10 ya Rubavu umutangabuhamya yaratuyemo yariho abatutsi 67 indi yo muri nyumba 10 ya Muhato yariho abatutsi 58 ku kibazo cy'amatariki n'amezi yabibonyeho uyu mutangabuhamya avuga ko amazi imyaka 20 mu buroko afungiwe ibyaha ashinja Munyagishara atapfa kuyibuka icyakora avuga ko hari muri 92 kugeza ubugana Munyagishara we yakomeje umurongo wo kutazongera kwitabira iburanisha ku byaha regwa ashingiye ku byemezo atemeranyijweho n'umucamanza Alice Umulisa nyuma y'umutangabuhamya MDA hakurikiyeho umwanya w'abanyamategeko bahagarara inyungu z'ubutabera wo kujya gukora iperereza ry'ibanze rishinjura Munyagishara ku byaha bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu Iburanisha rizasubukurwa ku itariki ya 18 n'abatangabuhamya 15 basigaye bashinja Munyagishari araregwa ibyaha bitanu kandi bikomeye bidasaza bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu hagati ya 1994 ku Gisenyi byose Munyagishari arabihakana kiko mu butabera bw'u Rwanda kumwita umunyarwanda bugamije kumuzirikaho ibyaha kuko yemeza ko ari umunyekongo ekabagira ubusa ijwi rya Amerika ikigali
urakoze Eric kuri iyo nkuru mu Rwanda kandi mu karere ka Musanze mu buraruko bw'igihugu haravugwa urupfu rw'abapolisi babiri igipolisi cy'u Rwanda kimaze gushira hagaragara itangazo risobanura ibijanye n'ubwo bwicanye turabishikirizwa n'umenyesha makuru wacu Eric bagira ubusa ari Kigali mu Rwanda
Iri tangazo ry'igipolisi cy'u Rwanda kuri uru rupfu rifite umutwe ugira uti ibisobanuro ku iraswa ry'umupolisi ryabereye ibusogo ni itangazo ry'igipolisi cy'u Rwanda ritangira rigira riti Polisi y'u Rwanda yifuje gutanga ibisobanuro ku iraswa ry'umupolisi ryabaye muri iki gitondo mu masamoya n'igice mu murenge wa Busogo mu karere ka Musanze. Iri tangazo ry'igipolisi cy'u Rwanda rivuga ko Assistant Inspector of Police AIP mu magambo ahinnye Richard Kabandize wakoraga kuri sitasiyo ya polisi ya Busogo yaraje akica Chief Inspector of Police CIP Jean Bosco Mugabo wari umuyobozi w'iyo sitasiyo. Itangazo ry'igipolisi cy'u Rwanda rikomeza rivuga ko AIP Kabandize amaze kwica umuyobozi we yinjiye mu nzu ya sitasiyo maze yikingiranamo kandi akomeza kurasa ari nabwo yakomerekeje Sergeant Zilbert Bigira Bagabo ko muri uko kurasa kwe abandi batabaye maze mu gihe yarasagano we baramurasa hasiga ubuzima iri tangazo ry'igipolisi cy'u Rwanda kuri uru rupfu rw'abapolisi babiri risoza rivuga ko igipolisi cy'u Rwanda cyashyizeho itsinda ry'abapolisi rikora iperereza ngo hamenyekane ukuri ku byabaye
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Burundi umuryango wa nyakwigendera President Jean Baptiste Bagaza umenyesha ko yamanye ubwenge n'ubukerebutsi kuva kiri muto Fidelite Ishatse yashoboye kuvugana n'inshuti n'ababanyi ba nyakwigendera President Jean Baptiste Bagaza mu Rutovu ahavuka
Jean Baptiste Bagaza ya gatatu umuryango w'abana 9 dushite mu rugo avuka nk'uri ku mutumba murambi zone ka Jondi commune ya Rutovu twasanze inshuti n'abagenzi bari bagandaye muri bo Hayimwe mukuru we umutabe w'imyaka 86 azi ku izina rya Nzakaha Evariste hagati yawe n'abagaza haca abana batanu nawe yatubwiye byaranze muri umunawe kubera ko yakuza abona
aho rero bagaza avutse imwe yaragira inka kuri leta mbirigi baraza umutora waje mu ishuri ataragomba kwanga nanye nari maze gukura ntoya mureke ajye kwiga agiye mu ishuri bwa mwaka wa mbere bityo mwaka wa gatanu yamawambe ageze ko bakura ku nkuru nationale abo wambi
Jean Baptiste Bagaza umujyango we bavuga ko yari umuntu yavuga make mu buto bwiwe igitabo n'icyo cyari cyaracitse umugenzi we mfamfe
yari umuntu w'umujinya rwose n'abantu babigime baza kumuramutsa ntiyabereko ahubwo mama aramutuka ati ngira ngo wewe nta n'umugore uzokwabira wewe ntuyaga n'abakobwa ntuyaga niki yigumira ku gitabo gusa niyaje mwikoje mu kise ngo amuhe kuragira inka yamazengana igitabo mu minwe
Jean Baptiste Bagaza yaratse gutoma kuri igihugu cy'u Burundi aheje amashuri isumbuye yaronse uburenganzira bwo kuja kwiga mu makungu ariko se wiwe ibyo ntavyo yashaka we yifuza ko ataha mu rutovu maze akaja kuba umwigisha aho hose yanka ko aja kwiga hanze kwera ko yanka kwisopa amafaranga kumugura costume azokwambara agiye gufata indege
akora ikibazo kujya hakurya ataravyanga oya ngo ntabe umwarimu kandi byageze ukonye ntoya arazi ubwenge kumwe nkura mu ishuri je ntushobora kumukura mu ishuri
kwikesha kwa umwigisha
Inkaziwe yoze baga ngo najye kwigisha b'umwarimu ngaho mu rutovu. Amafaranga yaje kugura costume bagadari baje kuyasaba ati yega mu nguri costume y'ukuri ndege. Nshagende Bujumbura. Ntabaza amafaranga. So neshirije bagatsa agomba kujabuka mu bubirike. None mu ntabare yo amafaranga yiwacu turafisinga amafaranga doyaba. Amafaranga barayama. Nshagende kumusoneshereza ama costume y'ukuri ndege.
Amuri komenya rutovu icabaye n'umujyango bahuriza ko niho ku ntwaro yiwe Jean Baptiste Bagaza yakoze ibikora inka. Mwe bati yatwubaka ibarabara
burimbi urabona kare umuntu avuye ngaha saa 8 ijoro yagere Bujumbura saa 2 z'ijoro abaziriye kaburimbi mu isaha imwe urashora kubiri urashora kubiri Bujumbura kandi ugombye ucurarugarutse
umva cyaha majambi kaburimbi
eh harabaye majambi ariko twarura kare uriye saa 8 twari tugiyendera mu makamyi washiki Bujumbura saa 2 z'ijoro zitatu
Abandi nabo bati yatumye abana bacu baje mu ishuri.
Yarabakunda ko abana bagenda ku ishuri. Abana bo mu kibano n'ukuri ngira nka bose barize. Urabona kera ko hari hakenye ababyeyi batari bafise amafaranga yo kugira abana bige ku ishuri. Mugabe yarabafashaga batangira amahera bakagenda ku ishuri. N'abahejeje amashuri abaye president yarabaronderera akazi.
Naho ku ntwaro y'iwe Jean Baptiste Bagaza yigishije abantu akongera agatanga ubuzi hageze ko afata ingingo ntiyari abahunzi. Nk'akarero yafata ingingo yo gukorera mu stanye afise amashuri make. Wakuwe harimwo mukuru wenza ka Ivariste ico gari mu stanye wa komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba uyo nawe acumva kwa kuwe ntiyatahura ko muri umunawe yofata ingingo nk'iyo imukura
nca ndiruka bega uradukuye ngo ntanguriye kuri wewe bega nyakuba urima nk'imuka ntagira ngo njamba guverneri ati wenza ka wenda amashuri ufisa komeye ngufisa amashuri anganiki baheje universite gaba derera mu ibara ngo ntasoni wakoda karenganye bakomeye twara basitanteri 99 mu Burundi hasigaye mu sitanteri umwe w'ingozi gusa
umujyango wa Jean Baptiste Bagaza barabazwa cyane nibihe urundi yuko buracamwo ahari gakijoro gijana atawufuye babesha ko ntwa Jean Baptiste Bagaza atama ivyimba y'abantu yatogwa uko bukiye ko bwije mu barabara kubgabo ico gihe urundi bwarangwa n'amahoro ibikorwa n'amajambere muri komine rutovu mu ntera bururi fidelite yishatse ijwi rya Amerika
urakoze fidelite kuri iyo nkuru ishyirahamwe rigizwe n'abashinga amateka ba Walloni Bruxelles mu gihugu cy'Ububiligi ku munsi wa gatatu bahaye agashimwe Petero Karavembo Nimpa wo muri APRODH baravye uruhara yagize mu guteza imbere demokrasi n'agateka kazi na muntu mu kiganiro na mugenzi wacu Edi Gwema Bonimpa avuga ko ashimishwa n'uko amahanga n'imiryango bashima akazi akorera Abarundi yatanguye avuga ko ico ako gashimwe kavuze kuri we no ku kazi akora ko guharanira agateka kazi na muntu
iyo umuntu akoze igikorwa akabona abashimiwe cyane cyane n'inzego nka burya z'inyamashingamateka ubundi ariko byerekana yuko icyo ukora ari abikurikirana iyo wabikoze neza urahita ugashimirwa twebwe rero byadushimije cyane kuko tubona yuko icyo dukora dushimwa mbere n'abanyamahanga mu Burundi hoho twari tuzi ko abanyagihugu babishima n'abo abari ku butegetsi bamwe bamwe nabo ariko kenshi kuko kenshi iyo dushinze icyicaro cyo bakora nayo bindi twebwe n'agashimwe katwereka yuko icyo dukora dushimishije abanyagihugu n'amakungu abishima kuko nabo bagashimiye akoze nabi
ishyaka riri ku butegetsi CNDD FDD ryasohoye itangazo rivuga ko ubwo bushimwe bwahawe wowe ndetse na Margarita Barankitse wahawe ishimwe ryitiriwe Aurora ngo bufise insiguro yo kongera uburyo abagomotsi kugira ngo bakomeze umugambi wo gutembagaza inzego zitorewe n'abenegihugu mu Burundi ibyo mubivuga hiki bwana Pierre Claveri Mbonima
kuko n'ubundi navuyeyo bagomba kunyaka ubuzima kubera kuko nagumasemerera ndaba pfukitse bibiri bariko barakora bumva yo nta kuntu akinya kimwe kimeza tota kinyombera bogishima ariko iyo Jameson ubwoba umwe wese avuga ku ruhande rwiwe uko abibona mugabo umuntu burya arapwa n'ubundi nawe bo nyine barata bariko barakurikirana ibyo bariko barakora birangireyo nabo bakore neza data bake barungi ubwo bushimi nubwo turiko turaroza.
Pierre Claver Mbonimpa, mu cyumweru gishize wari inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa New York, aho wabunanye n'abayobozi batandukanye mu muryango w'abibumbye, ndetse barimo ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri uwo muryango Samantha Power. Ese niki wakuye muri ibyo biganiro wagiranye n'abo bayobozi?
Twabonanye n'abagize ibihugu by'inama y'umutekano muri Nations Unies, ndetse n'ukugaho twabonanye n'Abarusiya n'abaturukira Angola. Turavugana rero ku kibazo cy'Uburundi, ndetse n'abaserukira Ubufaransa muri iyo nama y'umutekano. Hanyuma mbere twabonanye n'abaserukira Ban Ki-moon, hanyuma turababwira neza ibyo Burundi byari bimeze, kuko murazi ko Ban Ki-moon yagiye mu Burundi bakamurenga ibitari byo twebwe twarabenshi muri ibi bikorwa n'amako yose n'ibyemezo, kuko hariho benshi baba bareka gufata ingingo ku Burundi kubera kuko bagira ngo baronka amako bava hirya no hino, mugabo ayo mako ntahunze. Twebwe twabereka ibyemezo by'ayo mako rero nicyo gituma twite yuko mu minsi ijya ingingo y'ukwakana umutekano mu Burundi itofatwa.
Hari icyizere wahakuye cy'uko ikibazo cy'u Burundi gishobora kubonerwa umuti?
Ni kuri icyizere nagikuye, ariko bagira bati n'Abarundi bonyine n'ibihugu bya Afurika byonyine birakwiye gufata intumbero ya mbere, hanyuma abindi bihugu by'amahanga bigakurikira. Ariko icyo tukagira tuti intumbero nziza ya mbere intumbero itati itera umudurumbanyo itata yica abantu ariyo nzira y'ibiganiro. Twebwe uwo twavuganye batubwiye bati Abarundi bonyine nacyo mu biganiro bafata ingingo, iyo ngingo batofata twebwe twese tutuyishyigikira, mbere n'Abarusiya ibyo babitubwiye. Hanyuma ni ukubwira yuko hajya u Burundi ugwa mu mworero kubera kutumvikana kw'ibyo bihugu nyine.
Pierre Claver Mbonimpa, impirimbanyi mu by'uburenganzira bwa muntu, ukaba n'umuyobozi w'ishyirahamwe APRODEHASHI, turagushimiye cyane kano kanyu ha radio Ijwi rya Amerika.
Yego namwe cyane mwakoze kuba mwamyakuye.
Mukanya turasozera ibiganiro n'amakuru twabashikirije kuri iyi saha ya mari imbere yaho. Reka tubivutse inshamake y'amakuru twabashikirije. Abategetsi ba Leta ya Repubulika Iharanira ya Demokarasi ya Kongo batanguje itohoza ku vyagirizo vy'uko Moise Katumbi, umunyepolitiki atavuga rumwe na Leta, ashobora kuba ariko akoresha abacangero b'abanyamahanga. Umushikiranganji ajejwe ubutungane Alexis Tambwe Mwamba avuga ko Leta ifise ivyemezo ko abantu batari bake bahoze ari abasirikare b'abanyamerika bariko bakorera Katumbi muri iki gihe mu ntara ya Katanga nk'abajejwe kurinda umutekano wiwe. Abakozi bajejwe gutabara i Nairobi muri Kenya batoye uwundi muntu yarokotse mu bisigarira vy'inyubako yasenyutse, haraheze hafi indwi, abantu 26 barahasize ubuzima. Igihugu cha Israel cahagaritse imirimo mu kiringo 12 no musi wa kane, mu gihe sirene zavuze ku munsi w'ukwibuka ihonyabwoko ryakorewe abayahudi. Uruja n'uruza vyahagaze mu gihe abantu bahagaritse imodoka zabo barazivamwo bahagarara iruhande yazo kugira bibuka abayahudi miliyoni 6 bishwe n'inteko z'abanazi nabo bakorana. Mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya biriko bigerageza gukomeza agahengwe muri Siriya karimo igisagara kigeremewe no gutana mu mitwe cya Aleppo, igisirikare cya Leta ya Siriya kimenyesha ko kongereza ikiringo cy'agahengwe yoba ari ingingo y'igihe gitoyi. Umushikiranganji wa mbere w'Ubuyapani Shinzo Abe aragabisha ko hamwe Ubwongereza bwova mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi ivyo vyagira ingaruka ku mitahe y'Ubuyapani muri ico gihugu. Shuti mwese mwakurikiranye ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha, aha niho bigarukiye. Mwari kumwe nanje Fidel Niyongabo kuri mikro washize hamwe ibi biganiro n'ifatu ari maskarara. Tubifurije kugira umugoroba mwiza no kubandanya mukurikirana ibiganiro vyacu kw'Ijwi rya Amerika.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.